better than them.
Young. Young producer.
I used to call my mama, Moyo kini uma, nikonywa matabi, mvuga abantu nabi. Stress is icha jewe, wewe navyo yumva, ndiko mfirindani. Sorry, sorry, imbusiga yubona atacho, inya, umunavuka ripoli. Mapenzi vi
Isha chanwa nayo
Isha akira
Bigumira misimbo
Mapenzi vi
Isha chanwa nayo
Isha akira
Bigumira misimbo
What the fuck?
Iyo mvuze sinuje mu mutima yangira ngo ya mejo uzovyuka byaheze.
Sorry, sorry, imbusiga yubona atacho inya, umuntu avuka ari poli poli, niko narindi gihe ya nkunda. Mapenzi vi
ishacana nayo
Shakira,
bigumira misimbo.
Mapenzi vi,
ishachana nayo.
Shakira,
bigumira misimbo.
Shaka kuwa ubuzima besho mutima.
Ipu
ibaka
juice.